Mariko ikigabane cha gatanu. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'abagiraseni. Avuye mu bwato, umuntu yinjiwemo n'impuhwe mihumanya ava mu masenga y'imva acara musanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira uwo bakibona ico ashobora kumubohesha, niyo wowe umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi, iy'amaboko akayicagagura, iy'amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zomutsinda. Maze iminsi yose ku murango no mu ijoro yama muri ayo masenga no ku misozi ataka yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanga, arunama, asemerera n'ijwi rirenga ati:
"Duhuriyehega Yesu, umwana w'Imana isumba byose, ndakurahiye Imana, ntumbabaze unshinyagure."
Kuko yaramubariye ati:
"Va mu muntu wa mwemihumanya."
Aramubaza ati:
"Witwa nde?"
Aramwishura ati:
"Gitero niryo zina ryanje, kuko turi benshi."
Aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri icyo gihugu. Kandi kuri uwo musozi hari ubusho bwinshi bw'ingurube zirisha. Izo nkwe mu mbizi aramwinginga ziti:
"Turungike muri ziriya ngurube tuzinjiremo."
Arazemerera. Izo nkwe mu zihumanye zimusokorotsemwo yinjira muri nyangurube, umukuku wirukira ku gatembwe yisuka mu kiyaga, zari nk'ibihumbi bibiri, amazi araziniga. Abatiragira barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi, nabo baza kuraba ibibaye ibyo ari byo. Bashika aho Yesu ari, basanga uwari yinjiwemo n'abadayimoni yicaye yambaye, ubwenge bwagarutse, umwe nyene yari yinjiwemo na ca gitero baratinya. Ababibonye babatondera ibyo uwari yinjiwemo n'abadayimoni n'iby'ingurube. Batangura kwinginga Yesu ngo ave mu ntara yabo. Ariko aratambukira mu bwato, uwari yinjiwemo n'abadayimoni aramwinginga ngo agume kuri we. Ntiyamukundira, ariko aramubarira ati:
"Jimuhiri wawe mubi wanyu, ubabarira ivyo umwami Imana igukoreye vyose, kandi nge nikugiriye ikigongo."
Aragenda atangura gukwiza Dekapoli ivyo Yesu yamukoreye vyose, abantu bose baratangara. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, ishengero ryinshi rikoranira kuri we, yari iruhande y'ikiyaga. Haza umwe mu makuru b'isengero ry'Abayuda yitwa Yayiro, amubonye amwitembagaza imbere y'ibirenge, aramwinginga cyane ati:
"Akana kanje kagakobwa kari ku mfiro, ndakwinginze nuze se umurambike ku ibiganza akire abeho."
Aragenda ajana nawe, ishengero ryinshi riramukurikira ari mubanda. Kandi umugore atakaza amaraso menshi yari abimaranye imyaka 12, yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu byiwe byose abitangamo ingemu, ntihagira icyo bamumarira mbere arushiriza kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati:
"Niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira."
Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akize icyo cago. Ako kanya Yesu yumva muri ubushobozi bumuvamwo, ahindukira abandana n'ishengero, arababaza ati:
"Nindakoze ku mpuzu zanje?"
Abigishwa be baramwishura bati:
"Ubona abantu bariko barakubanda, nawe ukagira ngo ninda nkozeko?"
Aberaguzamo amaso ngo abone uwo mukozeko. Uwo mugore aratinya, ahinda agashitsi kuko azi kimubaye ko, araza mwikubita imbere amubarira iby'ukuri byose. Yesu aramubwira ati:
"Mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro ukire gose icago cawe."
Akivuga haza bavuye kwa wa mukuru w'isengero ry'Abayuda bati:
"Wa mwana wawe aracikanye, uracagorere kumwigisha."
Ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe, abarira uwo mukuru w'isengero ry'Abayuda ati:
"Ntutinye, wizere gusa."
Ntiyakundira undi muntu kujana nawe atari Petero, Yakobo na Yohana mwene nyina wa Yakobo. Bashitse ku nzu y'uwo mukuru w'isengero ry'Abayuda, asanga bariko barakoma induru barira baboroga cyane. Yinjira babaza ati:
"Nigiki gitumye mukoma induru muri? Umwana ntahwereye ariko arasinziriye."
Baramutwenga bamushimanga. Arabakumira bose, ajana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, yigira haruguru aho ikiziga kiri, afata ukuboko kw'ikiziga arakibarira ati:
"Talisa kumi."
Bisobanurwa ngo gakobwa, ndakubariye nti:
"Vyuka."
Umukobwa atavyuka uwo mwanya, aragendagenda kuko yari amaze imyaka 12 avutse, baca baratangara cane. Arabihanikiriza cane ngo ntihagire umuntu n'umwe abimenya, arababarira ngo bamugaburire.